dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye muri uku kwezi kwa munani. Nyuma y'ayo matora, perezida watowe Paul Kagame yongeye kurahirira kuyobora u Rwanda. Ni manda ya gatatu. Mu Burundi, manda ya gatatu ya perezida Pierre Nkurunziza itaravuzweho rumwe yabaye mu mwaka wa 2015. Iyo manda kandi ni ya gatatu kuri bamwe, ni ya kabiri ku bandi kuko itumvikanweho n'amatora yayikurikiye, byatumye bamwe mu Barundi, imiryango ita ku burenganzira bwa muntu no muryango w'Abibumbye ivuga ko abagera muri za magana batakaje ubuzima bwabo. Naho akurikije ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, Abarundi bagera ku 350 hafi 400 bahunze igihugu. Hakurikije itegeko nshinga ry'u Burundi, amatora rusange arimo n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe imyaka 5 nyuma y'amatora aherutse, ni ukuvuga muri 2020. Uyu mwaka kandi 2020, perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse kugarukaho avuga ko Abarundi ubwabo bagomba kwitegura amatora yabo. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi, turaha mikoro mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Bujumbura mu Burundi.
Ndagushimiye Etienne Karekezi, ndasuhuje abanywanyi badusangira ijambo. Umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka ko hagiye gushyirwaho ikigega cyo gutegura amatora y'umwaka wa 2020. Hari mu birori byo kwibuka imyaka 55 iheze u Burundi bwikuye ku intwaro y'abakavamahanga Ababiligi. Icyo gihe mbere haciye hugurwa ikonti mu Banki Nkuru ya Repubulika BRB, abantu bose babyifuza bashobora gutangira ko intererano yabo. Ku itariki ya 8 ku kwezi, Perezida Nkurunziza yaciye afata iya mbere ashyira mu ngiro ibyo yasabye abandi. Ari mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi asanzwe avukamo, Perezida yatanze miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi asigura ko yatanze ku giti cy'umuryango wiwe. Yanashikirije kw'iyi ari inshuro ya mbere azobandanya atanga uko nawe nyine ashobojwe. Yamenyesheje kuri iki kigega hari ico kwicungera kugira ngo Abarundi ntibame bazeyinze iyo hageze gutegura amatora. Narijya mu mwaka w'ihumbi 2015 abari bemeye guterera mu itunganywa ry'amatora bisokoye ku munota wa nyuma bigahakwa gutera ingorane. Aha Perezida Nkurunziza yarahejeje gushikana izo miliyoni 5 muri Berbingozi.
Gabe musanze muzi twa magariye Abarundi igihe twahimbaza umunsi mukuru watwibutse kuyikukira imyaka 55 ya Cetronse nayo kwikukira, niho twahamagarira Abarundi bose yuko kubera igikorwa cy'amatora gisaba uburyo, kandi musanze muzi neza yuko mu mwaka 2020 dutekereje amatora twateye akama Abarundi bose bahagirikare kugira ngo baterere igikorwa cyo gutunga amatora mu gucaca Burundi. Musanze muzi neza yuko tujye kuraba mu kahise murabona neza yuko nk'amatora mwaka 2015 yabari bavuze yuko boshigikira amatora mu Burundi bari baduteze umutego hashyizwe indwi imwe bakwa uburyo batazo gutanga abaca turatereza bene igihugu bati baritabira uwo mugambi ku buryo amafaranga ashika hafi bice 70% cyatangwa na bene igihugu. Twatubona yakajya kubanza gushimira Abarundi kuri iyo ntambwe bagize kugira ngo twitunganyirize amatora biciye mu nterano zabo. Twabonye yuko rero kino gihe twabatereza hakiri kare imyaka 3 mu Burundi agomba guterera ashaka guterera kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane bivana ku mutima wiwe gukunda igihugu kandi gutanga intererano nk'amatora bintu byerekana umutima gukunda igihugu. Musanze muzi neza mugiye gukora hagati muri Afurika ibihugu bitari bike ibisigaye byibako mu bijyanye no gutunganya amatora. Mugiye kuraba nyiragutwa ari twebwe mu Burundi twadusigaye turindira imfashanyo y'abatora iva mu bindi bihugu, iyo abantu bazanye imfashanyo vuye hanze nabo baca bazana na twinshi basanga batanze intero bashaka yuko uko bashaka amatora aba ariko bijyana n'umufuko wawe batanze. Akana kagiye keza rero twidutanze uno munsi mu muryango iwacu twatwanje kurinda ku kwezi guhere ku mukwindi wiki twanze twisuganye tutanze intererano ubwa mbere imiliyoni 5 z'amafaranga marundi mbuga turi muje neza yuko ari umwaka uzana umwaka uzokurikira gushika mu mwaka 2022 uko tuzokwa amatoronka umwimbo tuzokwa amadutera kugira ngo dutanga akaruro keza ku bene gihugu amabarundi bose twateya kamo kana kajyo keza ko kwerekana ko dukundi gicacu burundi ufise 50 yazane ufise 10 ayazane ufise 200 yazane ufise 100 ayazane ufise 5000 umuriyoni niyo bafite miliyoni 100 nta kibazo kugira ngo twerekane neza yuko dukundi gicacu burundi nitwaronka amafaranga ahagije gutunganya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwira ibigambi igihugu ariko twanze tumire abarundi bose kandi twabonye neza ko byoroshe cyane igihe twabaterereza mu mwaka 2025 umwanya mutonya utarenze indugu y'imisi 10 baratanze uburyo butari buke kugira ngo amatora atunganywe neza icyo twari tubonye akajye gutera kamo abarundi bose ndetse n'icyuti z'u Burundi ziri ngamu Burundi singomwe mu Burundi wenyine n'umunyamahanga akundi igihugu cyacu Burundi yifuza ko tugira amatora turinze gusegerereza yuko tubaterera tukomanize ko amatora ari rwacu icyo tumara no munsi twashinye kuza kuyatangira ngamu ntara ya Ngozi ku kino kigo cibanye inkuru y'igihugu kuko ari dusanzwe tuvuka tutukena kamo rero banyenguzi se tuvukana ngamu ntara ya Ngozi abandi y'abarundi bose nabo kwacu bitera kano kamo kugira ngo bashobore gutanga intererano tubone nakajye gutera kamo ari umushikiranganje ajejwe ubutunzi hamwe n'umushikiranganje ajejwe ntari hagati twabonye ko abari n'igihugu bipfuza guterera mugabo ugasangira bagora tuvuze yuko boterera kwibanye imwe inkuru y'igihugu byoce bagora ku buryo badusabye yuko rero dutere nabo kamo abashikiranganje babiri bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyeshe abene igihugu gushika mu makomine aho bashobora gutanga intererano zabo batarinze kuza bafata urugendo rurerure icyo garukamo tukotera abashikiranganje bacishwe icyo gihugu cyo kwegeranya ubwo buryo buzokoresha mu matora y'umwaka 2022
umwe muri abo bashikiranganje yumvise kabiri ibyo umukuru w'igihugu yavuze rimwe n'uw'intwaro yo hagati Pascal Bayandagiye ntiyatevye gukoranya ba musitanteri n'ababuramatari b'intara zose ku itariki ya 22 uku kwezi na wene yabahamagaje Ingozi kugira basigurire ico cifuzo ca president Nkurunziza mbere yabwiye abamenyeshamakuru kwa kamo k'umukuru w'igihugu ubukagiye kubitegeko abarundi bose bategerezwa kwisunga
kwa fonctionnaire akaba un pourcentage yoshibaho après consultation des syndicats et des corps de ces syndicats mama jamu make ni
umushikiranganje barandagiye anashimangira amenyesha kwakuye kuba itegeko nshikiranganje yerekana neza uko umuntu wese yotanga intererano yiwe hakurikijwe amikoro y'umwe
dufise ihangiro twegwajeje umwana yo kumvisha umurundi wese umwana w'igihugu wese kuva hejuru gushika hasi yuko amatora mu gihugu ari kimara amatora ko ari imwe mu nzira zikomeye zo gutsimbataza amahoro n'umutekano muti gute amatora atabaye nta butegetsi bubaho izi institution zishobora kubona amatora abaye kandi umwasi arabizi nicyo gituma murabyibuka muri 2015 bimwe mu bigwanisho mwaserikara koresha gati reka ntituzobaha amafaranga ntituzobaha amafaranga gukora amatora maze turabe bace bagura indongozi zibarongora haba akajagaje nicyo gituma rero abenegihugu babanza gutangwa yuko gukora amatora ni uburyo bwa mbere bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano kubera yuko twishyiriraho inzego zizoturongora kandi iyi nzira yamaze gufatwa yuko abarundi barongorwa nabo bitoreye ari inzira tugomba guhagararira ubudasubira inyuma bakabyumva n'aba muri formation patriotique bakadufasha kubyigisha neza bakabyemeramo umwengo barafise akagore k'izo nyigisho kumvisha abantu yuko demokarasi iciye mu matora ari inzira ya mbere yo gutsimbataza amahoro n'umutekano kandi yuko idashobora gusubira inyuma n'urupfunguzo rwugurura isanduku irimo amahoro n'umutekano tubasigurire neza tubaze kubasigurira bica byoroha kumva yuko umwe wese afise uwo mutwaro wo guterera amatora kubera yuko ntidutegereze gukora amatora tugiye gukomera amashi umuzungu kubera iki igihugu cy'u Burundi n'igihugu gishobora kwitunganiriza ibibazo byacu gishobora kwitunganiriza amatora kandi byarakozwe mu 2015 ntacobuza n'amatora twimirije dushobora kubikorera twebwe nyine ubwacu dukoresheje uburyo bwacu ku bwanje byoroshya no mu itegeko yoba ku rwego wa dekre ikavuga neza ingene iyo ntererano yotangwa.
Bamwe mu banyepolitike babona ko ivyashikirijwe n'uwo mushikiranganje bisa no kujuragiza abantu. Tasiensi Bomana, umuvugizi w'umugambwe y'Iprona utemewe n'ubutegetsi, n'umwe muri abo asigura ko bitumvikana ingene umukuru w'igihugu atanga intumbero mu nyuma umushikiranganje agatanga ihushanye n'iyashebuja. Sibomana afise ubwoba kandi ko bamwe mu bajejwe intwaro bashobora kwikika mu kiza bagahonyanga uburenganzira bwabo barongoye babaziza kudatanga iyo ntererano.
Ubwa mbere ho tuvyakira nabi cyane, tuvyakira nabi cyane ku mvo nyamukuru zibiri bwabo zivyara izindi nyinshi. Imvo ya mbere ni uko nk'uko tugwa tuvuga ariko tuvyuka tuvuga ingorane abarundi bari mu buhu si ukuguma bashiramwo amatora, kuko ayo bita ko bagiyemwo abemera ko bayagiyemwo y'ibihumbi 2015 indururu yavyaye ingorane zavuye kuri ayo matora y'ibihumbi 2015 ntiziratorerwa umuti. None dukenyerere ku bunyonzo dutangure kwiyumvira ayandi matora gushika naho dutegeka abarundi guterera amahera ku nguvu tutabona icyo tuzoyakuramo, tutabona iciza azovyara mu gihe tubona ibibi byavuye ku matora y'ibihumbi 2015 bikipfukamye mu nda abarundi. Iyo ni imvo ya mbere. Iya kabiri twavyatumye tubyakira nabi ni uko ubukene abarundi barimo. Urabona agakomye kose ngo zana amafaranga, agakomye kose ngo ibiciro byaduze, agakomye kose ngo twubaka stade toza amahera ku nguvu, intererano y'umugambwe toza amahera ku nguvu n'abatarabanywanyi baho. Mu Kirundi bavuga bati n'uwo nka nyina aracuka, none bazoguma bakame inka atashoboye igaburira. Hanyuma rero kera noneho mbaye ndareka n'ubwo bukene, umukuru w'igihugu avuga ati hazotanga ubishaka kandi abishoboye. Kazaho mu mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ari namwe ngo uburyo ahindutse itegeko. None ikibazo umuntu yo kwibaza yawe Burundi yagira politika atayigira mbere n'umunyamahanga kuri kiriba mu Burundi, mbega none umukuru ninde, umuto ninde hagati y'abafata ingengo? None umukuru w'igihugu yavuze ati hazotanga ubushatse kandi abishoboye, ejo hazokurikizwa ibyo umukuru w'igihugu yavuze cyangwa hazokurikizwa ibyo umushikiranganje w'intwaro hagati yavuze? Icyo rero abarundi nibakanure barabe bumvirize yasabye ngo umukuru w'igihugu ngo agire itegeko ry'ingene ayo mahera azotangwa ku nguvu. Nawe yari yavuze ko azotangwa n'ubishoboye kandi abyifuza. Tuzoheza rero turabe ko iyo umukuru w'igihugu yavuze aryuma ko cyangwa ko azohava akora ivyo umushikiranganje yavuze.
Iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
None ga Tasiano, mu bisanzwe twese zomvo muhejeje kudondagura, ni bisanzwe yuko abanyagihugu bitunganiza amatora mu gihe bavyumvamo?
Ni ibintu bisanzwe cyane. Erega abarundi uko basanzwe bameze baremera abatwara, iyo babatwara neza bakabatunganiriza. Cyane cyane ayo matora iyo ari amatora babona yateguwe n'abarundi atawukumiriwe, bagayategura bisunze amateka n'amategeko y'igihugu. Abo barundi bakabona ko ari bisikanya ku butegetsi rizobazanira akarusho gusumbaho kubasubiza inyuma nk'uko twabibonye mu matora y'ibihumbi 2015. None ufise igihumbi woreka kugitanga kugira ngo iyo gitunganywe neza ntibisanzwe, kuko nayo barambere batanze amakuru barayatanga kandi bashaka naho abari menshi gusumba nayo yaye matora. Mugabo igikuru c'ukubaza mbega ayo matora ariko ategurwa gute, ineza zozanira abarundi ni iyihe mu gihe ayaheruka inabi yazaniye abarundi tutarayivamo? Ikibazo ni icyo nyamukuru. Hanyuma rero na bwa bukene buriho utegeka umuntu utaramwereka inzira y'ayo matora taramwereka ko amatora barundi bose bazoba barimwo taramwereka ko amatora azoba aje kunga barundi aje kubasubiza mu nzira ya demokrasi koko aje kubazanira amahoro n'umutekano bakarya bakaryama aje kubashira ku nzira y'iterambere ubu kababwira ngo zana amahera y'amatora umuntu atarabona intumbero y'ayo matora we wumva mu gifaransa bavuga ati mettre les charrues avant le bœuf kuvuga ko wewe usumvya kwiruka ugahava usanga abandi baratanguye nawe washitse ugahava usanga rero baharuriye abo batanguye nawe wamaze gushika
mbe muri baza ko ibintu mushikanganje yabivugiye imbere y'abajeje intwaro nkabura matayi n'abastanteri bishobora kugira ingaruka ku batwagwa
nibisanzwe cyane ere gucumenga ko yabahaye itegeko baya rero cyane cyane turazi bamwe bamwe ni nuzeye gufata ibintu kwabo aho bageza hari abacabona bati je bantaye bampaye itegeko nanje ntegeza gushimisha umutware yari impaye ntibanibuke ko umukuru w'igihugu yavuze ko amahera azotangwa n'uwo bishaka kandi abishoboye kandi mu bisanzwe y'umukuru w'igihugu yavuze yaba ari rifashe igihugu ryakurikizwa none umushikiranganje akavuga ibihushane ubu rero abastanderi ejo buca basimbira ku bantu bati we nta rupapuro kanaka k'umwana ntiwandikije umwana yavutse ntuvutije wapfuye nta rukaratasi rusabwa n'amategeko mu ikomine uzoronka utatanze aya mahera y'amatora ejo uzosanga agakaratasi kerekana wayatanze gasigaye gafatwa gusumba akarangamuntu ntuje kubibarabara ngo umare urubanza uje kuraba uburwayi uje kwivuza canke ujana umwana ku ishuri ngo uterekanye agakaratasi ko watereye amatora y'ibihumbi 2020 tutarabona icyo azoza gufasha abarundi n'integuro yayo muri make rero ejo ibyo bintu uzosanga umwe wese abikora uko ashatse ashinga n'amahera uko ashatse ayatunze uko ashatse ejo usange nakajagare nkuko tubimenyereye muri no minsi
kugira ngo izo mpungenge zose ziveho umwe mwosaba ko bakorwa iki byokorwa gute ko numva ibyo guterera amatora byo muvuga muti nibisanzwe ku muntu abyishakiye musaba ko bakorwa iki kugira ngo izo mpungenge zose mufise aho kajagare muvuga tukirinde
icambere ni iki nuko hakivugwa ibiganiro abarundi bose bategerezwa guhuriramo kugira ngo babanze bakemure ibibazo byavyawe n'amatora mabi y'ibihumbi 2015 iyo nico kikogwa cambere giheza kikatanga umuco n'intumbero ku bindi bibazo byose harimo n'ico c'amatora azokurikira twende dutinya kuvuga ko ashobora kuba ibihumbi 2020 canke akanarenga ibyo uwo mwaka kubera ibituma by'integuro yayo icya kabiri cyo koko nuko muri byo biganire ariyo nkofero ya byose hoca herekanwa ibikogwa byibanze byotangurirwa ko bizava bikadushikana ku ntego y'amatora ivyo navyo sibindi no gukura mu nzira izo ngorane zavyawe n'amatora ya 2015 abarundi bahunze igihugu bagahunguka imigambwe yahagaritswe igasubizwa umutamana igasubizwa uburenganzira bwo gukora kuko ntushobora gutegura amatora atamigambwe iri kuyakora ayo matora uburi kuyategura ko azoja mu bande no gusubizaho ibimenyesha makuru no gusubizaho amashirahamwe ataharanira ibyiciro bya politiki yahora aja gufasha mu kuhagararira ayo matora kuraba ko amatora koko ari amatora atamahinyu ibyo byose bikabanza kujaho icya gatatu rero ituze rimaze kugaruka mu gihugu abo bose begwa n'ibya politiki imigambwe igacica hamwe rero ikaraba amategeko n'ibyo byose bikenewe kugira amategeko amatora ategurwe neza mbega kugira ategurwe neza iyo mu 2020 canke inyuma yaho nico n'ikibazo twe tudatinya kuvuga kuko neje mu biganiro tuzokibaza mbega ko tubona imbonera kure zitera ubwoba ari we wese mu gihugu ko tubona nanimejeje kubivuga imigambwe yatotejwe n'ubitarare kurirwa gukora ubwo kuyumvira ngo aya matora azobaho gute none ivyo tuzoba twaherije kubikemura byose imbere y'umwaka w'2019 kugira uwo mwaka ubo umwiteguro nyezi nawo matora y'2020 ivyo nivyo bikorwa nyamukuru nico gituma n'ivyo mukuru w'igihugu yavuze ngo ubishaka no ubishoboye navyo nyene vyo kwiyumviriwe inyuma y'ivyo bikorwa bindi byose kandi kiranoneho naho muzungu yoba yayatanze ko murundi aterera bifisa bishaka nibisanzwe mugabo boterere nyene abo bake babishoboye kuko ivyo byose bimaze gukogwa abahora baturaba ryiza bahora bafasha mu gikorwa c'amatora kuko bafasha nahandi nayo mahera boyatanze abarundi rero ukaba ari umuzigo ubavuye ko kubera imizigo dufise irakwiyihagije kugushikaho turonse udukura ko numwe tukokoma amashyi
amashyirahamwe yigenga nayo yemeza ko hamwe vyokorwa nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati avyifuza ataho vyo babitaniye no guhonyanga demokarasi Njangwa Gilbert Beko atwari ishyirahamwe en Europe Burundi rirabe ibijanye n'amatora yanaheruka mbere mu icungerwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya aserukiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase wagereranya gusaba Barundi guterera amatora y'2020 ku gahato no konona intwaro umuntu we nyene arimo
turabona yuko yari intambwe ikomeye cyane yuko abene gihugu bonyene amatora bo yagira ayabo kandi ni ibintu byiza cyane ahubwo no gukenguruka tugashimira cyane nyine cyubahira umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo yafashe kandi yarabisabye hategeko yashinzeho ego ijambo umukuru w'igihugu ashikirije burya ribariri nk'itegeko ariko rero kubera yuko turi muri demokarasi kugira dutsimbataze demokarasi ubwigenge bw'igihugu cacu nuko abene gihugu bagira amatora yabo nta tegeko ryojamo ariko no guhimiriza abene gihugu tugahimiriza abagejwe intwaro tugahimiriza amashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike amashyirahamwe amashengero abamenyeshamana bose n'aba bari hanze b'abarundi bita diaspora bo muri diaspora bagakora cyane gose kugira ngo tugire ikigega cy'amatora kandi cyamaho kugira ngo ntitusubire kuza turaja mu ngorane zo gusaba amafaranga yo gukoresha mu matora ikigwa cy'amatora y'2015 cyahaye icyumviro en Europe cyo gushigikira cyane bimwe bikomeye ikigega kigiye gutegura amatora mu Burundi no gutsimbataza demokarasi mu myaka yose rero ko ico kigega kihari ijya nimero ya konti yuguruwe mu muri banki ya Republika y'igihugu inimero 11 10 akarongo 267 kandi yuguruwe mu maposta yose yo mu gihugu byo babyiza iyo migwi yose nshikirije bagira igikorwa gikomeye cyo guhimiriza kugira ngo bafate ya mbere yo gushira kwa amafaranga yo nkuko nyine cyubahira umukuru w'igihugu yatubereye akarorero kubera ubwigenge igihugu cyacu gifise n'ubwigenge bwo kwitunganiriza amatora atabandi bo hanze baruyemo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ego menda bumva mwe mugira muti abarundi ni byiza ko baterera aya matora y'2020 kugira ngo ibintu bizogende neza niha novuga nti ntibasubire gusa nabakangutse nkuko byabaye mu 2015 nkuko muri ko murabivuga mu gihe abahora bafasha mu gihe cy'amatora bakuramwo akarenge n'umukuru w'igihugu n'ivyo yavuze mugandi ko ndabumva mugira muti mu ntwaro ya demokarasi ivyo vyokorwa ku bwigenge bw'umuntu ntategeko ryoshigwaho
egome ntategeko rikenewe ihajya umukuru w'igihugu niwe sebarundi niwe ashigikira igihugu agashigikira n'abanyagihugu no kuvuga ivyo avuze abene igihugu twese turabikurikiza rero ko yabidusanze twe dusaba yuko bose bobishira mu ngiro atategeko kandi atamusurutisho atanguvu ziroyemwe kuko ntiyo bibaye demokarasi kandi nta bwigenge bw'abantu bwo baburoyemo hagiyemo nguvu hagiyemo amategeko ahubwo no kubahimiriza kugira ngo bagire bavyigishe bibingiremo kandi bavyumve ko ari byabo amatora na yacu demokarasi ni yacu kugira turongogwe nabo twitoreye nibyo dukunda twese nta muntu numwe yo dushira ku nguvu nabakozi ba leta batanga bazotanga ico bonyene bumva ko boshobora gutanga kiva ku mushahara wabo aba bakoresha bagaheza bagashira ayo mafaranga kuri ijya konte mugabo kuco bonyene biyemereje atari gifashwe ku nguvu uko niko kwizina rya Onerope no kwizina ryiwanje tubibona
harafite amakenga bati abajejwe intwaro noneho novuga agapapuro kiyekana ko umuntu yatanze ajya amafaranga kazuhagaga gafatwa nka bimwe mu bisabwa kugira ngo abantu baronswe ibyo bemerewe nk'abandikisha abana afutisha abapfuye canke ibindi bintu biba bakenewe mu ntwaro bakagira ayo makenga cyane bati ibi bishobora kubyara akajagari mu ntwaro cyane cyane mu mitumba hasi kugira ngo abantu berekane yuko bakoze neza ayo makenga ari mufise
abajejwe intwaro ntibaze bahirahire ibyo bintu ngo babikore kuko byosubiza inyuma demokarasi bagira kujya gutora abene igihugu ntibotora neza ntibo babaje mu matora bashaka ivyo rero ntibishoboka ahubwo ntibaze babikore cyo iyo bibaye ingorane mu gihugu no mu bibano y'abantu ingorane hagati ya leta n'abitwara ivyo rero atari umuntu yo bashaka gutwara nabi cyangwa ashaka konona intwara arimwe nta numwe ushobora kubikora uwo bikora bocha babimwankira kandi hari haba bamurongoye ndabakiriya gace uzobikora azoca byemanga kuko azobihanirwa
mugira muti uwo bikora yoba yankishije intwaro wenye narimo
yoba yononye intwaro ya demokarasi uwo bikora yoba yononye ubwigenge bw'abazotora uwo bikora yoba yononye akazoza ka demokarasi kubari huno munsi n'abazovuka
mu bihugu biteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora atunganywa atamfashanyo zo hanze zisabwe abakandida n'imigambo yabo nibo basabwa gushaka amafaranga yo kwiyamamaza komisiyo y'amatora yigenga nayo igenerwa ingengo y'imari iturutse mu mutungo wa leta mu Faransa abaje mu matora bahabwa igice cy'amafaranga na leta nayo mu Bubiligi itegeko ryatowe kuva mu 1932 ryemerera imigambwe kuronswa uburyo bwa leta mu gutegura amatora gusa ubu yahawe ategerezwa kwerekana ku mugaragaro ingene yakoresheje ayo mafaranga bishitse naho akayonona agacibwa ihadabu ese utwo turorero two mu makungu yateye imbere dushobora kubera icigwa Burundi n'ibindi bihugu bya Afurika ni vyo kuganirwaho abantu bakungurana ibitekerezo nta uhejwe demokarasi intwaro rusangi iteganya ku bitekerezo vya buri wese byumvikana nta uhejwe ducumbikiye iki kiganiro ariko namwe turabatumiye kutugezaho ivyiyumviro vyanyu kuri ingingo niko demokarasi biteganya eroje buri kaneza nakibashikirije ndabasezeye ndabivuriza kugubwa neza mu banyu hamwe no mu vyanyu
turamushimiye mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.